Mwakoze guhitamwe kumviriza radio isanganiro ndabaramutse ndabahe nikaze muri ano makuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira imanza zirenga ijana nizo zimaze kumenyekana ko ziri mu butungane buringa muri komine Mpanda intara ya Bujumbura biturutse ku mugwi w'abantu umaze iminsi wiyitirira amatongo atara yabo ibiheza bigatera imyidogo bamwe mu banyagihugu bo muri ako karere hagataho abo biyitirira ayo matongo bavuga ko bayavuyemwo mu ntambara yo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo irindwi na kabiri umugambwe CNL uremeza ko urubanza uwahoze arongoye uwo mugambwe umushingamateka Agathogwasa yabitwariye rudatera intambwe Nestor Girikwishaka arahakana kandi ko hari umuntu agira gatatu yatanzwe n'uwo mugambwe ngo aburanye uwo yahoze arongoye uwo mugambwe mu ntumbero yo kudindiza urwo rubanza murabyumva muri ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Cedric Niyibishaka Alexis Ndayisenga ndasubiye kubaha ikaze Isanganiro Dasubiye kubaha ikaze muri ano makuru Burundi ngo buzohungukira byinshi mu bijyanye n'iterambere mu gihe buzoba buramutswa umuryango w'umwe bwa Afrika bivugwa na Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebu afatiye ko Burundi bwimirije kuramutswa uwo burongozi bw'ishyirahamwe ry'umwe bwa Afrika uwo munyepolitike abona kandi ko kazoba n'akajyo ko gushyira mu ngiro ingingo zo kugarukana amahoro n'umutekano mu buseruko bw'igihugu cya Congo tega amatwi ndo Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebu
ku mugambwe w'intadibu kigwa Radebu twegwe twavyakiranye umunezero mwinshi kubera ku gihugu c'u Burundi imbere n'aka karere biradutera agateka ako gateka nako biva ku musaruro canke umwimbu agakuye mu twegwe ico mu mugambwe w'intadibu kigwa Radebu twifuza ni ibintu bitatu canke bine bikuru bikuru ubwa mbere ku byerekeye umutekano twifuza yuko prezida wacu General Major Evariste Ndayishimiye niyashika kuri rya rwegwa nuko hoshigwa mu ngiro zangingo ibihumbi bibiri majana indwi na mirongo irindwi na gatatu n'ibihumbi bibiri majana umunani n'umunani bitegeka igihugu cy'u Rwanda kuva ku gataka k'igihugu giharanira demokarasi cya Congo hanyuma ujya muhari M23 ugashira ibigwanisho hasi kuri twebwe rero ibyo byodufasha cyane mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo amaro n'umutekano bibashe gutsimbatara kugira ngo ibisagara bya Uvira Goma na Bukavu bisubire kuronka ubwigenge n'umwitegenjo wabyo ibyo rero bizofasha kugira ngo ibihugu byose byo muri Afrika kubahirizanye twubahirize ubwigenge n'umwitegenjo hama ikindi nacyo twebwe twifuza nuko ingwano zose ziriko ziraba ku gataka kaka karere cyangwa muri Afrika zotoregwa umuti ibyo rero ni ingwano zo muri Sudani cyane muri Sahel hama ikindi nacyo twebwe twifuza nuko ayo mabanganye n'icubahiro Evariste Ndayishimiye agiye gushikira bizaba bihuriranye nuko hazaba hagira hatogwe uwundi azorongora rya shyirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa no kuvuga OIF twifuza rero yuko ujya mu fasoni mushiki wabo yosubirirwa n'umuntu yoheza akadufasha bimwe biboneka mu migenderanire y'igihugu cy'u Burundi n'ahandi hanyuma kini nacyo nuko amadosi amwamwe igihugu kisanzwe gifise haba mu nama mpuzamakungu cyangwa mu mabanki mpuzamakungu yuko aya madosiye yoheza agatera imbere bimwe biboneka idosiye ya mbere n'amadosiye ajyanye n'iterambere yo mu mabanki nka banki y'ibihugu bya Afurika imwe bita BAD irabi iby'iterambere nka banki y'isi yose FMI ekana ya banki y'abarabu kuri twebwe twivuze yuko nk'ayo madosiye yoheza agatera imbere kugira ngo n'umurundi asanzwe ari hariya za cenda juru ari hariya za gishubi cyangwa mu kibitoke hirya no hino ku mitumba kugira ngo iryo terambere rizoheze rimushikire kubera icyo gihagararo perezida w'u Burundi azoba ahagaze
amakuru kuri radio isanganiro arabandanya urongoye umugambwe CNL aremeza ko urubanza uwahoze arongoye uwo mugambwe umushingamateka Agathogwasa yabitwariye ko rudatera intambwe nubwo rumaze kumvirizwa inshuro zitatu zose kubijyanye n'umuntu agira gatatu avuga ko yitwariye uwo yahoze arongoye umugambwe CNL ko yatanzwe n'uburongozi bw'uwo mugambwe bwo muri kino gihe ngo mu ntumbero yo kudindiza urwo rubanza Nestor Girikwishaka arabihakana ko uwo muntu atatanzwe n'umugambwe CNL ahubwo ngo yoba afise ibindi apfa n'uwahoze arongoye umugambwe CNL umushingamateka Agathogwasa dukurikire Nestor Girikwishaka arongoye umugambwe CNL kuri micro Mireille Kanyanga
urubanza uno munsi aho ruhagaze uwevuze uheruse yavuze ngo nta ntambwe ruratera ego nta ntambwe ruratera ivyo twovyemeza mugabo nzovuga ngo ntakirashikwa ko kuko mu bisanzwe urubanza kutabarura taracibwa hari imbo zatumye bibuko nuko urubanza tuzi neza yuko rumaze gusasa gashika gatatu muri ho gatatu rumaze gusasa ni ruraja mu idonido kubera uwitwaye uwahoza rongo uyu mugambwe SNL byamuvuye ko kubera wewe mu kwitwara ntiyavuze idonido ngo atomorere ko abantu bitwaye abari yavuze ngo uhoze ari umushinga amateka ngo makurata e console aho kajambo console rero karateye amakenga baca bamusaba yuko asigura neza ibyabaye agasigura neza nabo bantu yishye ngo console bigenze gutse cyaciye kiba nikihe nuko yaciye asigura abantu akadoma aka bantu hanyuma rero baraduhamagaza turatanga ivyo tubona vy'ivyireguro kuri ivyo yatanze mugabo ikindi cyongeyemo nuko hari umuntu wundi yashize mu rubanza amwagiriza ngo ivyo yamukoreye uwo nawe yari siguye hoza rongo uyu mugambo mugabo twebwe nitwabwa no hakenye kuyogira ngo tugire ico tubivuze ko nata nk'abarongo uyu mugambo baraduhaya kanya turagira ico tubivuze ko ubwo rero ubu aho turindiriye uruhande rw'uburongozi bw'umugambo turindiriye yuko twagize ivyo dushobora gushigiriza kuri uwo nawe yitwaye nuko tubibona twebwe turindiriye rero kugura rubanza rusasa kuko bari batubwiye ngo mu 12
atugaze ku rubanza nyizina aravuga ati ahubwo ubwo rundi ruhande rwa ntirugira gatatu we avuga ko atazi mu buryo bwo kugomba kudindiza ahubwo ubwo rubanza kuko avuga ati impande nzi ni zibiri aho naho muhavuga kwiye
uyo muntu twebwe mu mugambwe nk'indongozi twebwe ntavyo umuntu twigeze dukorana ahubwo uwo muntu yakorana nawe nyene ni wazivyo bagiranya navuye ngo ni twebwe twamurondeye twebwe nta migende na twigeze kugirana uyo muntu niba afite icemeza kimwe arakizana aho ni kwa kundi kugomba gutako imyiko mabandi no kwerekana yuko wewe yera kandi atari ivyo ari we nyene yagirizwa amakosa
urasho kuvuga yuko vuba hasho kuboneka ubumwe mu mugambwe SNL bw'indani kugira ngo ubumwe buboneke no mu banywanyi bari mu mugambwe SNL
ubumwe buriho mu mugambwe kiretse yuko uweho zarongo uyu mugambwe agomba kwerekana yuko yama ku burongozi imyaka yose adasubirizwa niyo yokora amakosa adakosogwa ubumwe buriho
Nestor Girukwishyaka arongo uyu mugambwe SNL bamwe mu banyagihugu biburinga muri commune Mpanda mu ntara ya Bujumbura baridoga ko hamaze imisi hari umugwi w'abantu baza biyitirira amatongo atara yabo aho ngo imanza zirenga ijana nazo zikaba arizo zimaze kumenyekana ko ziri mu butungane mu gihe abo baza barondera ayo matongo bemeza ko bayavuyemwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 72 biturutse ku mutekano muke abayarimwo bo bemeza ko bayabayemwo barayaguze mu ntwaro bavuga ko abo baza baburana ayo matongo arayabo ngo kuko ngo bayakuwemwo n'intambara nk'uko vyemezwa n'umukuru w'umutumba wa Buringa n'inkuru tubaza Space Caritas Kabanyana
kandi bazi neza ijana ku ijana kw'ayo matongo abantu bari kubarayarondera atarayabo abayabamwo barayaguze igihe twayagura abadusinyira harimwo abajejwe intwara
uwo ni umwe muri abo banyagihugu bo ku mutumba Buringa muri commune Mpanda bidoga ko hari umugwi w'abantu baza bavuga ko hari amatongo bataye mu 72 uwo munyagihugu akamenyesha ko abagitse uwo mugwi uza kuburana ayo matongo barondera abantu bakuze baza bemeza ko yari amatongo yabo
hariho umugwi gushika ubutaramenyekana neza kungana ariko turamaze kumenya bamwe bamwe ko turababona baza kuburana amatongo kandi amatongo atara yabo uko bikorani gute barafata abantu babakecuru canke babatama canke abandi bakuze bamaze imyaka itari mike dufate baba bariho nk'imbere ya 72 bakaca bagenda bakababwira ko boza kuvuga ku itongo kanaka byari ryabo gushika muri 72 kandi bageze ngahi Buringa siho bahereye ivyo batangwe kubikorera mu maramvye ayo mu maramvye rero barayahijije bivye amatongo menshi cyane ubu rero bageze ngahi Buringa
aremeza kandi ko ayo matongo ari mu matati abayabamwo ubu arayo baguze
abayabamwo barayaguze igihe twayagura abadusinyira harimwo abajejwe intwaro hatabonetse mu muntu ajejwe intwaro ngaha twari umutumba ntiwashobora kugura
Janine Nduhira Ubusaro ngo uyu mutumba wa Buringa asigura ko abo baza barondera ayo matongo yarayabo ngo bayateshejwe n'intambara
abantu barondera amatongo cyane n'abantu bayataye kuva kera 72 bahunga je nibo nzi nibo ho hari manza zabo barazwi ntawiyadukiza n'abantu bahunze kera turanababona baranavuze rwose batangura mu bahuza hanyuma imanza zikabandanya no mu masentare hose ziri
abanyagihugu baba bashikijana akaba ari bo bamaze gushika mu butungane kuri ayo matongo kuva mu mwaka uheze nk'uko abanyagihugu twaganiriye ku mutumba wa Buringa babimenyesha Space Caritas Kabanyana Buringa hajye isanganiro
sangwa muri sanze kuri radio Isanganiro.
Amakuru yacu kuri radio Isanganiro arabandanya. Abanyeshuri n'ubuyobozi bwa Riseru Meza isonga muri komine Matana intara ya Burunga barasaba ubutungane guhana umwigisha wo kuri Lycée Communale Karinzi. Bavuga ko bafashe ashaka kwiba mu buraro bw'abigeme kuri Riseru Meza nk'igihe cy'isaha 8 z'ubuca ko w'Imana uheze. Abo bigeme bamufashe bakabakeka ko ari mu bari bamaze kubiba muri ubwo buraro, bakidoga ko naho yajyanywe gufungirwa mu Kasho kiki polisi isonga inyamira mabi zitaragaruka kubaza kuri iryo shure ingene yafashwe mu gipolisi isonga. Baremeza ko uwo mwigisha apfunzwe kumvo z'amatohoza. Tubibaze Zeno Nzambimana.
Bamwe mu banyeshuri namwe mu bakozi ba Lycée Rumeza isonga muri komine Matana intara ya Burunga n'ubuyobozi bw'iryo shure ifise uburaro bidoga ko batarahamagarwa mu gipolisi ngo bagirize umwigisha umwe yaheruka kuronka kazi kuri Lycée Communale Karinzi ahisonga nyene yajanywe gufu ngwa mu gasho k'ipolisi isonga afatiye mu buraro bw'abigeme kuri iyo shuri ya Rumeza, ariko aragerageza kwiba haraheze indwi mu gihe ngo bafise amakuru yuko uwo mwigisha yisigura avuga ko yinjiye muri ubwo buraro bw'abigeme bivuye ku kaboregwe k'inzoga yari yanyoye ku gatandatu ku mutaga harimo inzoga ya kike. Abo bagize umubano wa Lycée Rumeza bavuga ko atari byo na gato, kuko uwo mwigisha yinjiye mu buraro bw'abigeme aciye ku rugo nk'igihe cy'isaha y'umunani z'ubuca k'Uwimana w'indwi iheze. Abanyeshuri bamwumvise rero baraheza baravyurana buke buke baca bamufata, ariko agerageza kwiruka nkuko bivugwa n'abigeme bamufashe babanje kunigana baraheza bamushikiriza abajeje umutekano. Bati ntitwumva rero ingene umuntu aborewe ashobora kurira urugo akagururuka akongera agafatwa ariko arahunga. Bagakeka ko uwo mwigisha yoba ari mu basuma bari bamaze kwiba muri ubwo buraro amabateri abiri y'ibyuma bitanga umuyaga nk'ubu uvuye ku mishwara y'izuba, amasakoshi, impuzu n'ibindi by'abanyeshuri nkuko byemezwa kandi na Padiri Donatien Nzambimana umuyobozi wa Lycée Rumeza co kimwe n'abandi bavuganye na radio Isanganiro kuri iyo shuri ya Rumeza. Basaba ubutungane gukora amatohoza neza uwo mwigisha yagiriwe n'ivyaha ahanwe hisunzwe amategeko. Mu gihe abakozi bo kuri iyo shuri hamwe n'abanyeshuri bari bafise amakuru yuko uwo mwigisha yoba yararekuwe kuri uyu wa gatandatu, amakuru ava mu ipolisi isonga avuga ko uwo mwigisha agipfunzwe kumvo z'amatohoza. Isonga muri komine ya Matana. Zeno Nzambimana, radio Isanganiro.
Arakoze Zeno Nzambimana. Ihangiro ishyirahamwe ry'abaririmbyi ryari gihaye mu guteza imbere umuziki mu kiringo cy'imyaka 40 riramaze gushikwako ku rugero rwa 80% mu gihe kwigenekerezo rya 27 za kuno kwezi ariho hazohimbazwa isabukuru y'iyo myaka 40 iryo shyirahamwe rimaze ribayeho. Rugamba Arsene Anderson ajejwe gutunganya imigambi muri iryo shyirahamwe avuga ko muri kazoza bategekanya kurangura imigambi itandukanye harimo no gushinga ibanki y'abaririmbyi.
Ishyirahamwe rafise ama mission yayo n'ama objectifs. Rero uravye mission zari zihari tuzokora gute tuzofasha iki mu gihugu mu baririmbyi? Ibyo bintu twarabishyize ko kuri 80%. Hariho ivyabaye je ntahari, hariho ivyabaye mbona mugabo amasondaje twakoze kubatanguye ishyirahamwe ama komite ya mbere abaririmbyi ba kera bari baririmo. Uno musa benshi baravuga yuko Academie de Burundi yafashije ku rugero ku buryo uravye ibyo bagaya n'ibyo bashima nka 80% twarabishyize ko.
Mbega inamba nizoza ari bonifisiye
intambamye ni situation politique y'igihugu niyo yagiye iravyonona. Murabona harabaho intambara, bamwe baratatana barinjye ngo bagenda hanze, abandi baraheba umwuga yabari mu kazi ko guhinyanyura, bamwe barabiheba, bamwe bakagira mikoro make yo gukora ibyo bintu. Leta ntiyongiye kuba ikibyitaho cyane kuko tusanga hagezweho kiringo c'abagihari ni politique cyane ni nzara yateye mu gihugu cyane intambara cyane amagara y'abantu bigashobora gapirote cyane sumba igisa cy'umuziki. Ariko uyu munsi turavuga yuko kameme turavyaho byari bigeze no munsi irimeze neza
muri kazoza ico mukigetanya kurangura muri ya mikare n'ibyo n'icyo.
Hariho ama projet ashaka kuri atatu ari ku ntebe nibyo abarimbyi bukora kugira ngo nabo bafashe mu guteza imbere igihugu. Ni projet zaguse ku bwe bw'uko ubwe munsi wa 27 tuzo zi projet tatubereke mu ncamake ikintu bizobimeze. Ma projet abara yahuza baririmbyi hamwe na autofinancement ku baririmbyi twadotere birimo byose kubyo tuzobona ama banki y'abaririmbyi kujya hari banki y'abarimyi hari banki y'abadiaspora tubone banki y'abaririmbyi tubone ama mezo manini cyane tugire production ishobora kuja guhiganwa na no kunze go za America n'ahandi tubone ama festival isi yose izira i Burundi kubyo igisa cy'umuziki ciriza amahera menshi gusumba ibindi bisata
ni hano duce dusozerera makuru twari twabateguriye ariko cyamukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ayo musomegwa na bagenzi bacu Mihaye Kanyange afadikanije na Ridi Gahimbare kuri mikro yari Alexinda Isenga Shimire na Cedric Niyibishaka yamfashije muhinga bw'ivyuma mubandaye kugumana na radio Isanganiro.
Twaramutse tumwe tubaye nikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri indwi dusodereye. Ikinyamakuru iwacu candika ko abagwaye ingwara zikenera imiti izimbye canke bayifata ku gihe kirekire bibagora cyane kwivuza bagatanga akarorero k'igipimo ca dialyse kigirigwa abagwaye amafyigo.
Icyo kinyamakuru cyandika kandi ko kuva ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi butanguye kwakira amadosiye yahora arabwa n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda abagwaye bahora bashigikirwa ubu ngo ntibagire uwo bitura. Ibitaro bimwe bimwe byaratanguye kubarihisha ayabona kugira ngo bikunde bavugwe ibyo ngo ntabyo boshobora nk'akarorero batanga nakugwaye amafyigo. Igipimo kimwe agiriwe ari amafaranga ibihumbi amajana 5 by'amarundi. Kuri ivyo ubushikiranganji bwo buvuga ko atacahindutse nkuko iwacu byandika. Igisata c'ubuganga kirakeneye cyane abakozi aho ni muri komine Muramvya nkuko byandikwa n'iturukanizo ry'amakuru ABP.
Munama yateguwe na mustanteri wa komine Muramvya ariwe Eric Nkurunziza nabegwa n'ico gisata c'amagara y'abantu isuku n'isukura kugira ngo barabire hamwe ibibazo bihanze ico gisata muri yo komine. Urongoye igisata c'amagara y'abantu ariwe Jeanne Ndayishimiye yaravuze ibigoye ico gisata harimwo ubukene budasanzwe bw'abakozi ikena ry'imiti n'amadeni ibitaro bifitiwe.
ABP yandika ko ibitaro vy'akarere ka Muramvya biheraniwe amadeni arenga miliyoni 350 z'amarundi ibituma hari ibidakorwa neza. Urukiro rwo kuri ibyo bitaro nyene ngo buramaze igihe budakora hakaba hakenewe miliyoni 150 kugira ngo usanugwe. Ukubaka ibitaro by'ubugarama navyo nyene ni kibazo kandi kitega cyatorerwa nyinshi vuba nkuko urongo ikomine Muramvya yaganiriye ABP ariko kandi akaremesha ko ibyo bibazo biriko birakurikiranirwa hafi kugira ngo bitorerwe nyinshi.
Amakuru ashikirizwa n'iminyamakuru.
Tumvikana hagati ya ubakanye kwabaye intandaro yo kubura ubuzima muri komine ya Cibitoke nkuko byandikwa na Net Press.
Bagenzi bacu bandika ko Serugo azwi ku izina rya Jean-Pierre Ntahiraja asanzwe atabanye neza n'uwo bubakanye yakubiswe cyane n'abantu babiri boba barabo mu mugambo uri ku butegetsi. Abo bakubise Jean-Pierre Ntahiraja babanje kumuniga n'imigozi imbere y'uko bamushira mu gashoka zone Buhindo aho yahavuye acikana bukeye bwaho igenekerezo rya 2008 ukwezi kwa mbere. Kubwa bagenzi bacu bandika ku rubuga ngurukana bumenyi abo mu muryango w'uwo nyakwigendera bashatse nabo kwihora ngo bakubite abo babiciye umuntu ariko nabo bari bamaze guhunga. Umupolisi yari yashize mu gasho uwo yitavye Imana nawe akaba yarahagaritswe yagirizwa kudatabariza umuntu amerewe nabi.
Umukenyezi w'uwo yitavye Imana yarahagaritswe kumvo z'amatohoza. Bagenzi bacu ba Net Press babandanya bandika ko umuntu waro bariko baragerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo umuntu wese yagize uruhara mwigandagurwa ry'uwo muntu afatwe yongera ashikane imbere y'ubutungane. Ishyamba cyimeze rya Kigwena muri komine Rumonge ubutunzi kama butazwi byandikwa na bagenzi bacu b'ikinyamakuru cyandika ku butunzi Burundi.
Iryo shyamba cyimeze ringana hafi hegitari 600 ririmo ibinyabuzima by'ubwoko butandukanye bigaragara ariko kikaba bidatunga nijwe neza.
Nkuko byandikwa n'abagenzi bacu ikinyamakuru Burundi Echo muri iyo shamba usangayo inguge ziba mu migwi itanu aho mugumwe umwe wose habayo nk'inguge zishika kuri 50 hariyo kandi n'ubundi bwoko butandukanye bw'inkende ibikoko byikwega hasi byose bisangamo iyo shamba aha twovuga nk'amasato imamba tutibagiye n'undi bwoko bw'inzoka zisanzwe ziba muri iryo shamba bagenzi bacu babandanye bandika ko iryo shamba ritunze cyane inyoni n'utundi dukoko duto duto mu gihe ubwoko bw'ibiti bigize iryo shamba burenga ku 300
muri ivyo biti harimwo n'ivyitwa limba bishobora gushikana imetero ziri hagati ya 40 na 50 z'uburebure kukijanye n'ingenzi nk'uko byandikwa n'ico kinyamakuru ishamba cimeza rya Kigwena ngo ntirigenderwa cyane ryakira abantu batatu canke bane ku kwezi ahanini bagizwe n'abanyamahanga
ico kinyamakuru cyandika kubijanye n'ubutunzi cyandika kandi ko ishamba cimeza ifise ubukene bw'abantu bwo kuritunganya neza hamwe n'ubukene bw'ibikoresho
abantu bane gusa bagizwe na batatu bacungera ishamba hamwe n'umwe atembereza ingenzi muri iryo shamba nibo bakira ingenzi bakongera bakaricungera ryose uko ringana ukutagira utuyira two gucamwo kugira ngo umuntu ashobore kuraba ivyo binyabuzima byiyongera kubigorana mu gutunganya neza iryo shamba nkuko bagenzi bacu bo muri Burundi Echo barangiza bavyandika
ni ngaha makuru yanditswe n'ibinyamakuru aci yarangirira mwateguriwe na Lydia Gahimbare
afadikanije na Mihaye Kanyange ibihe byiza aho muherereye naho ubutaha
amakuru ashikirizwe n'ibinyamakuru.